Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamya ni rai Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri weneza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Rwanda abatetsi yo mu nzego nkuru za gisirikare barahinduwe kuva ku mushikanji w'inkoramiheto gushika ku rwego rushinzwe iperereza uciye ku mukuru w'ingabo.
Impinduka mu gisirikare ubundi ni ibintu bisanzwe kuko igisirikare kiri professional kigomba kuba dinamike cyane. Nta muntu ugira umwanya ngo avuge ngo nuwe umwanya ubaro umuntu arawubaho igihe cyagera akagera n'amusimba kugira n'abantu batoya nabo bazamuke.
Uyo ni Major Théogène Rutayomba yakoze mu biro bikuru bya gendarmerie kandi yayobora batayon ya 77 yari icangugu. Sentare ya gisirikare mu gisagara ca Uvira mu seruko bwa Republika Demokrasi ya Congo yaciriye igihano co guherayo abasirikare bane bagiwe n'icaha co kwica abanyagihugu bo mu Minembwe aho ni muri teritwari ya Fizi. Igipolisi ca Kenya carashimye uko ibabaza mu maso kuba ari imyerekano yamiriza integuro y'itegeko ijanye n'umutahe y'igihugu kizokoresha. Aya makuru ntayandi tubafitiye ni mukanya ntegereye aho muja. Makuru tatagure kuyavugwa hirya no hino ku isi. Igipolisi cya Kenya carashimye uko ibabaza mu maso kuba ari mu myerekano yamiriza integuro y'itegeko rijanye n'umutahe igihugu gitegekanya gukoresha. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukangosi.
Igipolisi cyarashe ibyuka bijyana mu maso mu bantu amagana bigaragambyaga hafi y'ingoro y'inteko ishinga amategeko uyu munsi kwa kabiri. Bamaganaga umushinga w'itegeko rishobora gutuma imisoro izamuka kuri lisansi no ku macumbi. Perezida William Ruto watsinze amatora yo mu kwezi kwa munani ashyira imbere gufasha abakene, ubu arimo kotswa igitutu ngo yongere amafaranga yinjira mu gihugu. Nyamara ubu guverinoma ntibasha kwishyura imyenda yayo irimo kwiyongera. Cyakora ibyo Ruto yifuje gukora byanenzwe cyane n'abakozi ba leta n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ko n'ubu ubuzima buhenze cyane. Polisi yarashe ibyuka bijyana mu maso ishaka gutatanya abantu 500 bari mu myigaragambyo bakoze urugendo berekeza ku nteko ishinga amategeko kwishyikiriza imikono y'abamagana umushinga w'itegeko nk'uko umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters yabyiboneye. Yabonye abigaragambya 11 bafatwa na polisi. Mu mujyi wa Nairobi, abofisiye bari bambaye imyenda y'akazi bagaragaye batwaye impirimbanyi yari ifite pankarite yanditseho amagambo agira ati "Ubucakara koko ntibuzigera bucika." Iryo tegeko byitezwe ko rizatorwa mu cyumweru gitaha.
Oni ya tangaje ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa gatandatu igitigiri cy'impunzi zituruka muri Sudani zihungira muri Chad kimaze kugera ku 100,000 kandi ko benshi muri bo bava mu ntara Darfur mu burengero bw'igihugu. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukangusa.
Impunzi zikomeje kugera ku mupaka wa Chad na Sudani nyuma y'ibyumweru 7 kuva intambara itangiye. Oni ivuga ko umubare wamaze kugera muri Chad ugera ku 100,000. Ivuga ko impunzi zigera muri Chad zirenze izari zitezwe. Eugene Byun ni umuvugizi w'ishami rya Oni ryita ku mpunzi HCR muri Chad. Avuga ko ubushyamirane butangira bari biteze impunzi zigera mu 100,000, umubare warenze mu byumweru 6. Yongeraho ko babona impunzi nyinshi ku mupaka buri munsi kandi ko atari muri Chad gusa, ko ari no mu bihugu bituranye nayo. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bimwe mu bihugu biri mu kanama k'umutekano ku isi ka Oni mu buryo bw'igihe gito n'ibirimo mu buryo buhoraho. Mu itangazo intumwa y'Amerika muri ONU yagize ati ibikorwa by'impande ebyiri ziri mu ntambara byateje umubabaro ukabije kandi byagize ingaruka zikomeye ku baturage ba Sudani. Dufite kandi impungenge nyinshi z'imirwano irimo kubera mu ntara ya Darfur. Twiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo impande zombi zihagarike ubushyamirane. Mu gihe impande ziri mu ntambara zirimo kuva mu biganiro, abasesengura ibintu basanga intumwa z'amahoro za ONU ari bwo buryo bwonyine bushobora guhosha urugomo i Darfur.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Harakoze mugenzi wacu Jenny Mukangusi yadushikirije muri kamura bandanya kumiriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tetangwe mu Rwanda ho abategetsi mu nzego nkuru za gisirikare bahinduwe kuva ku mushikanje w'intwara miheto kugeza ku rwego rushinzwe iperereza uciye ku mukuru w'ingabo. Nibwo bwa mbere abasirikare bakuru bahinduriwe mu mabanga yabo ari benshi icyarimwe. Bisobanurwa gute kuki bibaye ubu bifata taniye bishitaniye iri hesano n'umutekano muke uri mu karere. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Major Théogène Rutayomba yakoze mu biro bikuru vya gendarmerie kandi ayobora batayo ya 77 yari icangugu aba muri iki gihe muri leta ya Texas. Tubatega amatwi.
Imiruka mu gisirikare ubundi n'ibintu bisanzwe kuko igisirikare kiri professional kigomba kuba dinamike cyane. Nta muntu ugira umwanya ngo avuge ngo nuwe umwanya ubaru muntara ubaho igihe cyagera akagera namusimba kugira n'abantu batoya nabo bazamuke. Iza miruka rero ko nazibonye jyewe ari ministre wa defense General Murasira na General Kazura niwe navuga cyane. Ntabwo bahindura umwanya kuko ntabwo nigeze mbona yindi myanya babahaye basimbuwe. Uko nayibonye nabonye bisa nkaho nta gitangaza ngo kubundi mu gisirikare CDF uriya mwanya wa Kazura ubundi ntabwo umuntu aba akwiye kurezaho imyaka ine.
Yego.
Kuba rero General Kazura yamazeho imyaka hafi ine akaba bamusimbura akajya mu bindi mirimo isanzwe y'igihugu. Njyewe numva nta gitangaza cyaba gihari nta gitoya kandi nkareba n'umusimbuye ni umusirikare mukuru, umusirikare ufite disipuline, umusirikare n'abandi ba ofisiye bakuru biyumvamo cyane. General Mubaraka kabona nta kintu navugaho kidasanzwe ikintu kibi yembe fata nk'ibintu bisanzwe muri doctrine ya gisirikare ya RDF. Hanyuma wagiye umwanya wa General Mubaraka muganga General Major Vincent Nyakarundi. Njyewe uko nayibonye hariya ho naba ngo Vincent Nyakarundi bamuzamuye cyane ariko icyo nabivugaho ni uko ubundi umwanya nk'uriya igisirikare cy'u Rwanda gifite abasirikare benshi bari muri peacekeeping operations. Hari abari Darfur, hari abari South Sudan, hari abari Central Africa. Iyo ni force nini. Force nk'iyo ngiyo rero ibishaka umuntu ukurikirana imikorere yayo, ikurikirana diplomasi cyane kuko umuntu umusirikare mukuru uyobora izo force zose yakagombye kuba afite na notion ikomeye mu bintu bya diplomasi. Ebyo rero General Nyakarundi arabifite, arabyuje kuko yabaye mu diplomasi igihe cyane.
Ariko se kuba izo mpinduka zabaye ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo zikaba kuri ministre w'ingabo ndetse no kushinzwe iperereza muri NSS, ibyo kugira ngo bibere rimwe dufashe ibyo ngibyo gusa, wowe ubibona ute nk'umuntu wabaye umuserikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda?
Ibyo mu gisigaye byita ishafu. Ibyo ngibyo no kugira ngo nukongereza amaraso masa mashya mu gisirikare, kongereza amaraso mashya muri intelligence, kuko wari ukuri intelligence mu gisirikare bamuzamuye. Urumva ntabwo wavuga ngo bamwirukanye cyangwa bamukoreye ibi, bamuzamuye mu ntera bazana mu wundi muntu. Koloneli Gatareha ni umuntu wabaye mu kiriya gisirikare wagiye mu nzego zitandukanye, ndumva yarigeze gukoreho RURA nyuma ajya muri immigration intelligence mu bindi.
Hari abantu bamwe babihuza n'umutekano uri mu karere magingwa yababona yuko ihindagurika ryabaye risa naho rigamije kwitegura ikintu icyo ari cyo cyose aho cyaturuka hariho hose.
Ibyo nabyo nibyo, nibyo nabyo kuko yubireye burareba n'abari abasirikare bari bari Mozambique General Nkubito nabonye bamugaruye bagarura n'uwitwa General Mutembe ariko si ntibamuvuze ariko ko nabonye bagiye kumusimbura Koronere Bahizi. Abo ngabo bazanye ni abantu b'abasirikare bakuru kandi abasirikare bakomeye. Kubagarura nabyo ni ukuvuga ngo ni ugutegura imbaraga, gushyira imbaraga nyinshi mu gisirikare kugira ngo haramutse hagize ikintu nk'abantu bashobora kuba batera u Rwanda babe bahura na resistance ikomeye cyane, cyangwa se niba nabo bafite gahunda ntabwo mbizi ntabwo nkiri mu kiriya gisirikare bafite gahunda yo kuba nabo batera Kongo batere Kongo bafite imbaraga zisanzwe nk'iza RDF. Nicyo navuga, urumva ko n'ibintu by'umutekano birimo cyane, njyewe ni nako nabe nibyo nahimbaraga cyane gusumbya ibindi kuko nubundi bari basanzwe bahari kandi banakora neza.
Major Théogène Rutayomba, ndagushimiye cyane kuba kakanya uhaye ijwi rya America.
Murakoze cyane Venuste, umunsi mwiza.
Umunsi mwiza namwe.
Urakoze nawe Venuste. Mu kanya turabwira inkuru y'abasirikare baciwe umunyororo wo guherayo kubera izaha bagirizwa muri Minembwe, ariko imbere yaho reka tubashikirize ikiganiro cyakozwe mu ndwi iheze ku itariki ya 27 uku kwezi kwa gatanu, aho niyo nkuru Gloria Linka Mwigeme w'umurundikazi afite imyaka 17 aturuka mu ntara ya Gitega Nyabisindu yatahukana umudari w'ifeza hari mu mahiganwa yitabiriwe mu rukino rwo kunagana rwatunganijwe ku rwego rw'umugabane wa Afrika rwabereye rero mu gihugu cya Tunisia. Gloria Linka hamwe n'umumenyereza wiwe Silas Ndwayezu baraha ikiganiro mugenzi wacu Oriane Itangishaka basigura byinshi kuri urwo rukino hamwe n'ayo mahiganwa bitabiriye mu gihugu cya Tunisia.
Murakoze cyane. Uwo mukino mu kirundi twovuga n'umukino n'urukino rw'umwereka n'urukino rwatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda hano mu Burundi, hanyuma ruza kwemererwa ku rwego mpuzamakungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Rero gushika uno munsi n'urukino twovuga yuko ruriko ruraduga rumenyekana mu ntara zitandukanye z'igihugu ko rwatanguye ruri mu ntara zitarenga zitatu, Bujumbura, Bururi hamwe na Buyigi, mugubu uye ruramaze gushika ku ntara zishika ku icumi na zibiri.
Birumvikana nk'uko bivuze ko rugenda gutera imbere kuko ubu rugeze ku rwego mpuzamakungu. None uwo mukino mufise amashirahamwe yawo canke biba bimeze gute, bitunganijwe gute ku rwego rw'igihugu kugira ngo kumbure na Linka have ajamwe mu bashoboye kurungikwa hanze?
Ego cyane. Haratangura hakabaho amakrebe imigwi yabimenyereza ari mu ntara zitandukanye. Hanyuma agaca habaho association, no kuvuga amakrebe aba yagiye hamwe ashika kuri atandatu cyangwa icyenda agacagira association. Hama izo association rero nazo nitwica zigira Federation Nationale. Hanyuma Gloria Linka akaba ari muri krebe y'Igitega muri association yo muri Region Centre Est. Hanyuma akaba ahiganwa rero n'abandi batavuye mu yandi mahiganwa mu yandi ma region. Hariho region Sud igizwe na Bururi na Makamba, hanyuma akabaho region West za Bubanza, Bujumbura, hanyuma akabaho na za Cibitoki, Kirundo, hanyuma hariho na n'indi ntara ya Karusi nayo nitwayishyize muri region.
No kuvuga muri ayo maclub harimo abigeme nabo nyene bakina mu benshi canke ahanini haracarimo imisore gusa canke abahungu?
Hanini navuga yuko abigeme bakina urwo rukino muri ayo maclub atari benshi cyane, kuko iyo hatunganije higano hatora tubona hitabira abahungu ku bwinshi kurusha abigeme.
Murakoze cyane kuri iyo nsiguro duhaye, kuko abenshi kumbure ntibashobora kuba bari babizi yuko ayo makleba nabaho ubu unye bagiye kwijukira. Hama duhindukire tuvugane na Linka, Gloria Linka. Turumva ko ari umwigeme w'imyaka 17 abigitega. Gloria Linka, tubwire ibindi ku batakuzi, ku batakumenyereye. Benshi numva ko bakubonye mu masanamu utashe wakiriwe neza, ariko tubwire Linka ninde muncamake?
Linka n'umukobwa w'Igitega nyene Nyasindu.
Wiga kuri ishuri
w'imfura mu bana batandatu. Numva ari vyo novuga.
Wiga kuri ishuri ga Linka umwaka wa kangahe? Amashuri arabandanye.
Niga mu 11, niga imwumba muri Nyabututsi Bizara.
Kuvuga ngaha mu ntara ya Gitega nyene. None ga Linka, byagenze gute kugira ngo uyiyumvemo yuko ushaka gukina uwo mukino? Benshi nk'uko tuvyumvise usanzwe umenyerewe n'abagabo, imisore, abahungu. Wewe byagenze gute kugira ngo bikujemo?
Ubwa mbere je iyo nitanaje sinari nsanzwe nzi kwibaho. Ubwa je nakunda football, ariko hariho uwundi mumeshi nyene bari basanzwe bazina nyamentre aratubwira ati hariho urundi rukino rubaho rukino n'abakobwa aratuza naraduhuza na metre gutyo ngenda ndabikunda bukebwe kuko na jenari sanzwe nkunda siporo
sanzwe ukunda siporo none mu kibano umaze kubabwira yuko bagiye muri urukino rushasha bavyakiriye gute kumbura abavyeyi mu muryango bavuze bate
mu muryango baravuze ko yimbuza gato muga bahageze igihe babyumva rimwe rimwe mu kibano nyine ntibashobora kumva umukobwa akina ibintu nk'iby'abahungu ntibashobora kubitahura nibake nyine babyumva
babitahura bigoye none ubunye bamaze kubona uri ku rwego mpuzamakungu uvuye muri Tunisie tubwire ingene wasanze bimeze muri Tunisia urugendo rwagenze gute
ugendo bageze neza usibye ko twarushe mu gato muri Tunisi twasanze bimeze neza abana twakiriye neza
yego ati mwararushe byari ibikorwa bitoroshe ngaruke kuri Nduwa Yezu ibikorwa muri Tunisie mwasanze bitunganije kugwa kuri mwebwe nk'abamenyereza mwavyakiriye gute byari bimeze gute muri rusange muri Tunisie
tumaze gushitsayo haratanguye haraba iyiganwa ku mice itandukanye abakade no kuvuga abatarenze imyaka 17 hanyuma harakurikira abajiniyo batarenze imyaka 20 hanyuma harakurikira abasenio barenza imyaka 20 hanyuma rero iryo higanwa ryatanguye ku itariki ya 15 rihera ku itariki ya 20 narimwe ukwezi nyine kwa gatanu inyuma yaho rero niho hacya hatunganywa guhugurwa navuga ama antrenema kubamenyereza hamwe n'abana rero bamwe navuga batangura bakade abahungu n'abakobwa naryo ryakiye ritangura ku itariki ya 22 ricariza kurangira ku itariki ya 27
Ego ni ukuvuga ko babakiriye neza mwashikiye imfungurwa mwafungura kumenyerezwa byose byagenze neza
Ego cyane aho twashikiye muri hotel nziza imeze neza kuko ni Federation Internationale yari kurabitunganya baratwakira neza imfungurwa nubwo nyine zari zimeye atari zo tusanzwe tumenyereye no mu Burundi mugabo twaravuye turiya dawuta turazimenyera amazi nyine ugasanga si nkayo mu Burundi mugabo nabone twaramenyereye
nta kanovera ko mu Burundi gafise
hajyama neza umukinyi akaruhuka akitegura akagira amantrene atujya amantrene ba yibanze yitegura nk'urukino akakorera ahantu hameze neza ku itapi baduteguriye hanyuma rero biragenda neza barahava bajya mu rukino bigenda neza kandi
nakoze cyane turaza kubandanya ikiyago twumve byinshi byerekeye kumbure ibindi mwashoboye kuhamenyera mwashoboye kuhigira muri aya mahiganwa ariko kandi abanywanyi biradishwe rya Amerika ku mirongo ya telefone nabo nyene baratangiye guhamagara kugira ngo babaze ibibazo bashikirize ibyiyumviro kumbure n'abamubonye kuri televiziyo Burundi linka ataha bamwakira neza reka duhere ku witwa Jean Mugisha amahoro neza
mahoro neza ngaho aho mwisigiye ga bizigiye Amerika
murakoze amahoro nawe
sakrashima nikuri
uherereye ga Mugisha
igihe cyagara mu genzi wa minsi yose ndi muri saka zanjye
na vikese ko ari Mugisha twavuganye mu minsi yahera ariko ndagusabe ugabanye radio yawe gato amajwi ari karagaruka
yego nagomba nse nushimira urwaruka rwashoboye gutera iteshi igihugu hama nganarubaze ati ko arwaruka rwashoboye gusohoka ngira ubwa mbere muri uwo mukino nta kintu baba barateguye nk'ababaherekeje cyangwa nk'umugabo bari basanzwe bakorana bakakora nk'icyo bita nka kede au niveau national nk'amashuri cyangwa amakomunite mu ntara zitandukanye kugira ngo abigeme cyangwa urundi rwaruka rwose rubone nk'akarorero ishobore guwandanya gukorwa mukino rubashe guseruka mu yandi makungu bishobotse no rwego rw'isi
bakoze cyane
yego hama nkaba ndabatera intege cyane bakaba mu Burundi najina changa ndani wa mshinga simidia yuko nuguwa la ili ego
ego leka kumbure tu hijambo ndoa Yesu kuwadi kwa raba keza ikazi
ego trakengo sita ndogo sekuru hariko rado keza ni ziza chane go sehanyuma ya mwenga wajiche kuinu janyi na makrebe univo national changi shure jugo rukino novuga na shure jugo rukino lihari kushikuno musitura ashira ho hariko harikrebe ba mungi hugu chosu novuga nginara amakrebe alimu harihoza inara za Ruyigi, Karusi, Muranza, Gitega Rutana, Makamba, Bururi, hanyuma kaho Bubanza, Bujumbura Lirare, Bujumbura Meri, aya makrebe atari make, Cibitoki hamwe na Kirundo na Karusi ngana na Isinzi. Aho oye amakrebe ariyo, ayo makrebe rero hari abamenyereza batandukanye bahawe ubumenyi batandukanye arabonetse n'abamenyereza bava ku rwego aza barungitswe na nishyirahamwe igihugu rukino kugwego mpuza makungu barava rero baraza barigisha abamenyereza batandukanye abamenyereza rero nibo bakwiragiye muri ayo makrebe nabo rero bagaca baheza bakamenyereza abandi bana abahungu n'abakobwa abakiri bato kuva ku myaka ku icumi kuduga n'abakuze bose ni rukino rudakumira hanyuma tukaba rero tukaronderayo abarusha abandi kuko ku mwaka ku mwaka turashyiraho turaorganiza novuga ihiganwa ku rwego rw'igihugu twahereye hariya mu makrebe mu masosiyasiyo tugashyira ku rwego rw'igihugu hamara hakaboneka abarushije abandi ari nabo baca bacagogwamwo abashobora guserukira igihugu mu makungu
rero nayo mahiganwa araba kenshi canke abakangahe mu mwaka kugira ngo mushobore gutora abo barushije abandi
turatangura mahiganwa yo mu makrebe igihe higanwa ari havuye tugaca tuza higanwa ku rwego rw'akarere region basanga ni intara zibiri cyangwa zitatu zihuye hanyuma hagaca haba rero higanwa ku rwego rw'igihugu ni rimwe ku bakuze hariho ni higanwa ku rwego rw'igihugu ku bana bato bato batarenze imyaka 15 kuko nk'ubu y'amahiganwa mpuzamakungu asaba hanini abarenze imyaka 15 kuva ku myaka 15 kuduka abaro bagirira ihiganwa ryabo hanyuma abo bana nabo batarashikana imyaka 15 nabo nyine turayigirira ihiganwa ryabo kuko nabone ni gutegura inkino cyabo mpuzamakungu umugana nabo batangira kujya mu nkino mpuzamakungu bamaze kurenza imyaka 15
Amareka mpindukire kuri Gloria rumva ko Gloria waronse amahigwe adasanzwe kugira ngo ushobore kuja guserukira igihugu mu makungu umaze gushikayo amahiganwa yagenze gute uriko uranagana n'abandi bana awiyumvise gute byari bimeze gute muri rusange
sangi bwa mbere ari ukijayo urumva ubwoba kubera ari ryambere ukijayo mugumaze gukina akomba nka 2-3 urate bukamenyera
Hama kubijanye n'ururimi hari yanyasanga benshi abana bava mu bihugu bitandukanye bavuga indimi zitandukanye icyongereza igifaransa n'izindi ndimi aho hoho baharabaye intambanye kugira ngo uvugane nabo bandi bana mwari muri kumwe
nibwo cyane kuko usanga kenshi bavuga icyongereza igifaransa atari cyane natwe tuba twiyumvira igifaransa gike gike intambamye iciba ku rurimi nyine gucongereza utumva icyongereza bica biba ingorane
byaba byaragutumye wifuza kuciga naco nyine
cyane rwose ubu navuga ati yindi competition zagenda ndumwongereza kandi
ni byiza cyane urumva ko uwungukiyeho ishaka ryo kumenya icyongereza hama hariho ikintu umuntu yipfuza kumenya agakura none ku bandi bari nyuma batashobye kuronka ayo mahigo baronse bobo ubabwira iki ubahanura iki ku byo baba warabonye ku rugendo uvuyemo muri Tunisia
ndabahimiriza gukora cyane kuko amahigwe ntabaheze hari amakompetisha aracahari kuko hari igihe bazabona nawe imbere birakunze urumva ko bahagaritse bica biba itusanga nyine badakoze cyane badakoze neza batayerekanye umwimbu mwiza niyo mpamvu nguma ndabahimiriza no gukora cyane tubandanye dukora cyane kugira ngo tube duteze igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio y'ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turasozera ibiganiro vyacu ariko reka tubibutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zarigize aya makuru twabwiye ko inkuru tuza kubashikiriza amakuru yacu yo ku mugoroba. Turababwira inkuru ivuga cyane cyane urubanza rwaciriwe abasirikari bane bo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo baciriwe umunyororo wo guherayo kubera ibyaha bakoze eka mu kwica abanyagihugu mu Minembwe aho ni muri teritwari ya Fizi. Mu yandi makuru twabwiye twabwiye ko igipolisi cya Kenya cyarashe imyuka ibabaza mu maso kubari mu myerekano yamiriza integuro y'iteko rijanye n'umutahe igihugu gikoresha amafaranga igihugu. Twabwiye kandi ko ni yatangaje ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa gatandatu igitigiri cy'impunzi zituruka muri Sudani zihungira muri Chad cyari kimaze kugera ku banyagihugu ibihumbi ijana kandi ko benshi muri bo bava mu ntara ya Darfur mu burengero bw'igihugu. Twabwiye kandi n'inkuru twashikirijwe n'umuyihweza politiki cyane kose yari kuvuga cyane cyane ku bategetsi bo mu nzego nkuru za gisirikari mu Rwanda bahinduwe aho hakaba ari kuva ku mushikiranganji w'intwaramiheto gushika ku rwego rushinzwe iperereza uciye ku mukuru w'ingabo. Aya makuru rero niyo twabashikirije mu kanya hanyuma tuboneho rero akanya ko gutera kamu abanywanyi ba radio hejuru y'Amerika bose mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ry'Amerika ariko nkuko muri uyu mwanya tuko turavugana ndabona iyo nkuru twa ariko turababwira se ntaya gisirikare mu gisagara ca Uvira mu seruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo yaciye umunyororo wo guherayo abasirikare bane bagiwe n'icaha cyo kwica abanyagihugu mu Minembwe. Reka turi kumwe n'umumenyesha makuru Vedaste Ngabo abonetse mu kanya ari i Uvira. Vedaste muraho
muraho neza
turaho majambo make ubwo rubanza rwagenze gute
ngo n'urubanza rwabereye kuri komine ya Minembwe ruburanishijwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rukorera mu mujyi wa Uvira rubifashijwemo na Monisco. N'urubanza rwari n'ururegwamo abantu abasirikare umunani muri bo bane baje gukatirwa igihano cyo gufungwa burundu abandi ba batatu bazakurwa igifungo cyo gufungwa gato y'imyaka 10 kugeza ku myaka 20 ndetse bagenda bakatirwa amande ahera ku 35 kugeza ku madorari 10,000.
Mu majambo make Evariste abo basirikare cyanke ababuranira bakiriye gute urwo rubanza
bamwe mu baturage twavuganye nabo babona ko ari intambwe nziza kuba begerejwe ubutabera kuko
ndumva telefone yawe itameze neza Vedaste. Reka iyo nkuru turayigira ko makuru yacu yo kumugoroba isa moya ni nusu mu karere. Urakoze cyane rwose mu kanya rero nibaza ko tuza kugutira kamo cyane ukaturungikira inkuru yoze wakoze cyane rwose. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri isaha ndabashimiye cyane rwose. Turashimiye na ingenieur Cornelius yadufashe gushyira hamwe ibiganiro tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yegeranije ibiganiro twabashikirije. Turashimiye nshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.